Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mubandanya gukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe muri uyu mwanya. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu.
Nibaza ko byoba biva ku kuntu umujene abajene benshi usanga atabuzi bafise ugasanga abanyepolitike baciye babacako nk'ikiraro kuko babaha uburyo.
Oni Leonidas ndi ku mwami aserukira ugwaruka rwa mu mugambwe FNL wemewe na leta avuga ku ruhara rw'abanyepolitike mu kuyovya ugwaruka. Inkuru n'ayandi makuru yerekeye amatora ya mbere yo mu ntara ya New Hampshire muri leta zunze ubumwe za Amerika, hamwe no kuvyerekeye inama y'abatanga ifashanyo n'amakuza makungu kuvyerekeye igihugu ca Syria. Turayagaruka ku muri aka kanya gatoyi kari imbere. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Abakandida bariko barondera guhagararira umugambwe w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika azoba mu kwezi kw'11 k'uwu mwaka, Hillary Clinton na Bernie Sanders ntibumvikanye kuho bahagaze ku vyerekeye politiki mu kiganiro mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu kuri televiziyo, aho bishyuye ibibazo by'abatora muri leta ya New Hampshire. Sanders yiyita umudemokrate w'umusosiyalisti ava muri leta ya Vermont ihana urubibe na New Hampshire. Yaravye ibibazo kuri Hillary Clinton kuhahagaze ku bibazo vyerekeye ikibanza c'amafaranga cha Wall Street, ku vyerekeye gutunganya gushasha amafaranga akoreshwa mu matora no kuba yatoye ku vyerekeye kurekurira gutera igihugu cha Iraq mu mwaka w'2003 igihe yari senateur aserukira intara ya New York. Hillary Clinton ntiyavuze ko uwo bahiganwa Bernie Sanders yavuze ko yihaye uburenganzira bwo kumenya umudemokrate w'ukuri n'ubutari w'ukuri. Yarashigikiye ivyo yaranguye mu guharanira ibibazo biraje cinga abanyamerika nk'ivyerekeye ukwivuza. Ikiganiro cejo cabaye imisi biri nyuma yuko Hillary Clinton atsinze Bernie Sanders n'ibiri munsi y'inota rimwe mu matora ya mbere yo mu ntara ya Iowa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry yatanze umuhango w'amafaranga agera hafi y'umuriyaridi w'amadolari y'imfashanyo shasha ya leta zunze ubumwe za Amerika igenewe impunzi z'abanyasiriya mu nama mpuzamakungu y'abatanga ifashanyo. Akaba yasavye leta y'igihugu ca Syria n'Uburusiya guhagarika ibitero mu bice birimwo abagwanya ubutegetsi kugira birekurira imfashanyo kurengana. Inama mpuzamakungu y'abatanga ifashanyo yatanguye ibikorwa vyayo uno munsi kuwa kane i Londres mu gihugu c'Ubwongereza, aho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeye amafaranga arenga miliyaridi 3 z'amadolari agenewe gufasha abanyagihugu bo muri Siriya no mu bihugu vya Jordania, Libani na Turikiya. Ibihugu bibanye vya Siriya birengewe n'igitigiri c'impunzi ziriko zihunga ingwano muri Siriya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko Amerika iri kitanga kandi iyindi ifashanyo y'imiliyoni 600,000 y'amadolari igenewe abanyagihugu muri Siriya iyongera ku miliyoni 290,000 y'imfashanyo ijejwe cyane cyane ivyerekeye indero ku bana b'impunzi mu bihugu vya Jordania na Libani. Igihugu cha Sierra Leone carekuye ejo kuwa gatatu abantu 55 bari bakumiwe inyuma y'uko vyibonekeje ko ata Ebola bafise. Bari bakumiwe mu kwezi guheze inyuma y'uko abantu babiri bemejwe ko bafise Ebola. Sid Yahya Tunis, umuvugizi w'ibiro bijejwe ibikorwa vyihutirwa kubijanye n'amagara y'abantu mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri Sierra Leone, yatangaje ko barekuwe vyibonekeje ko ata Ebola bafise. Yatangaje ko abanya Sierra Leone bomenya ko uko biri kose igihugu muri iki gihe gifise uburyo bwo gutuma abantu bashasha basanganye umwera wa Ebola badashobora kuwukwiragiza. Sid Yahya Tunis yatangaje ko abo bantu 55 bari bakumiwe mu kiringo c'imisi 21 bakaba barangije kiringo c'imisi 21 umugera wa Ebola umara mu mubiri imbere y'uko ibimenyetso vyabo vyibonekeza hanze. Sentare yo mu gihugu ca Israel yasomeye urubanza abanya Israel babiri, umwe yaciriwe gupfunga ubuzima bwiyo bwose mu gihundi yaciriwe gupfungwa imyaka 21 kubijanye n'igandagugwa mu mwaka w'2014 ry'umukangara w'umunya Palestina icacatumye haba imigomoko yatumye haba ingwano mu ntara ya Gaza muri iyo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Umunya Israel agira gatatu arindiye gusomega urubanza nyuma y'uko asuzumwe mu mutwe. Babiri mu bagirizwa bari bafise imyaka cumi n'itandatu igihe bagandagura uwo munya Palestina, mu gihe uwugira gatatu yari afise imyaka cumi n'umunani. Bose bava mu miryango y'intagondwa z'aba Orthodox. Abo banyayisrael batatu bagiwe n'icaha mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cuko banyuruje uwo mukangara w'umunyapalestina Mohamed Abu Kadir kw'ibarabara ryo mu gice co mu buseruko bw'igisagara ca Yeruzalemu mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Bamujana n'imodoka mu ishamba ku butaka bwa Israel, aho bamukubise baramuturira gushika hapfa. Nyina wa Abu Kadir Suha yari yamirije kiringo gitoyi caciriwe umwe mu bagirizwa igandagurwa ry'umuhungu wiwe. Mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi, mudukwirikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda ho tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC n'umanya makuru mu karere. Duhere mu Rwanda hihuriro ry'abamenyesha makuru baharanira amahoro bavuga ko amatora y'inzego zo hasi asigaje iminsi itatu ngo atangure mu gihugu ataramenyekana neza. Abamenyesha makuru bakavuga ko bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu bazotora batazi neza uwo batoye n'ivyo bamwitezwe ko. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Asumta Kabowe.
Ihuriro ry'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press bamaze kubona ko nta bumenyi buhagije abanyamakuru bafite ku matora y'inzego z'ibanze azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Bafashe umwiherero w'iminsi itanu ngo bige neza iby'aya matora ndetse babashe no kuyasobanurira abaturage. Umuyobozi w'iri huriro Twizeyimana Robert Baudouin yabwiye Ijwi rya Amerika ko niba abanyamakuru ubwabo ari bo bajijura rubanda batazi neza aya matora azatangira tariki ya munani z'ukwezi kwa kabiri, ari ikimenyetso ko n'abaturage benshi bashobora kuba batazi neza umurimo basabwa gukora.
Abanyamakuru bo mu muryango Pax Press natwe twinenze twabanje tureba ibyo tuzi mu birana n'amatora ateganyijwe dusanga mu by'ukuri yaba amabwiriza aherutse gutangazwa uretse ko cyangwa itegeko ryavuguruwe ry'amatora gisaba isango, ariko mu by'ukuri abanyamakuru turi hano benshi ntabwo tubizi. Nanjye ndimo nkeka rero ko n'abaturage benshi baba batarabimenya
ingaruka byagira ko kwinjira mu matora abantu batayazi n'izi
ingaruka byagira. N'abanyamakuru ubwacu tubyibonaho nuko mu by'ukuri bishobora gutuma abantu batitabira amatora kubera ko batabitegujwe batabimenya batamenya amakuru ahagije, cyangwa se abantu bagatora ku buryo nakita butunguranye ntibature bashishoze ntibature abayobozi bakwiye kubera ko babigiyemo batabyite.
PC yaritumye Sigire asanzwe ari umuyobozi w'ikinyamakuru Family Magazine yabwiye Ijwi rya Amerika ko nk'abanyamakuru basanze hari amabwiriza yasohowe na komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'itegeko rivuga byerekeranye n'aya matora y'inzego z'ibanze nk'abanyamakuru badasobanukiwe. Akavuga ko byanze bikunze n'abaturage batazi iby'aya mabwiriza ndetse n'iby'itegeko.
Twebwe nk'abanyamakuru n'amahirwe kuba dufite iryo tegeko, ariko twibaze se abaturage bo babonye uburyo buhagije bwo kwigishwa iri tegeko. Hari inzego runaka cyangwa se abantu bari mu nzego runaka batemerewe gutora cyangwa se kwiyamamaza kumutanga kandidatire, ariko ugasanga ibyo bintu abaturage bashobora kuba batabizi. Ndetse no kumenya wenda urugero nk'abantu bari mu nzego z'umutekano hasi ku nzego z'umudugudu mu kagari abadaso inkera gutabara, umuturage azamenya abo bantu gute ko batemerewe kwiyamamaza? Umwanya wabaye mutoya ntabwo tuzi niba wenda ruko bikurikiranye n'amatora ya referendum yaje asa nkaho atunguranye. Igihe cyo gutegura aya matora y'inzego z'ibanze kikaba gitoya, ariko ikigaragara ni uko nta makuru ahagije ahari.
Abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika benshi bahurije ko bumvise havugwa ko hazaba amatora ariko ntibamenye umunsi n'abazatorwa kuri buri tariki. Hari n'abazi ko amatora yarangiranye n'amatora yakozwe ya referendum.
Iminsi bizabera ntabwo turabimenya. n'amatariki ntabwo turayabimenya.
Nta n'ubuzigi uzajya gutorera?
Oya, nzi ko ari mu kwezi kwa kabiri, ariko itariki ntabwo ndayimenya.
Tuzatora mu kwezi kwa ndumva mu kwezi kwa gatatu, nzi detaye. Byose barabyigishijwe kubera yuko bivugwa buri munsi kuri radio, wenda haratabashije kujyayo kubera imirimo imwe itandukanye, ariko ko nari ndwaje umuntu mu bitaro. Niyo mpamvu ntazi amakuru ahagije.
Ntabwo ndumva rwose ntayazi. Ntabwo nari nabyumva neza. Ndumva malaria nkubise mu mutwe. Mbese ndumva sinzi ukuntu.
Wowe amatora bavuga urayazi?
Ngewe nzi amatora tuvuyemo ayo tujyamo ntabwo nyazi. Nzi ko tuvuye mu mategeko yo gutora itegeko nshinga. Ibindi ntabwo mbizi.
Komisiyo y'Igihugu y'amatora isobanura ko itanga ibisobanuro ku byerekeranye n'amatora ku baturage ibicishije mu nyigisho z'uburere mboneragihugu zigishwa abaturage hirya no hino. Amatora ateganijwe n'inzego z'ibanze azatangira tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri, azahera mu midugudu. Tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2016 hazakurikiraho amatora ya komite nyobozi bahagarariye inama y'Igihugu urubyiruko mu mashuri yisumbuye n'amashuri makuru. Andi matora azakurikiraho tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri, naye abagize amatora y'abajyanama rusange n'abakandida b'abagore 30% mu nama njyanama z'uturere, ariko bakazatorerwa ku mirenge. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu hazaba amatora y'abagize biro y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Kuri uwo munsi hakazatorwa na komite nyobozi y'umujyi wa Kigali. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu nibwo hazatangazwa burundu ibyavuye mu matora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho rwaruka ruri mu migambwe itandukanye mu ntara ya Gitega rwagiriza abaruyoboye mu migambwe yabo ko bakoresha amabi atandukanye kugira ngo bashikire ubutegetsi. Yamara iyo baronse ibibanza vya politiki ngo urwo rwaruka ruca rwibagirwa, ahubwo ugasanga ngo ruriko rurishura amabi bakoze. Ni mu biganiro byari bimaze iminsi ibiri bibera i Gitega, bikaba byari byatunganijwe n'amashyirahamwe y'urwaruka afatanije n'abaskuti bo mu Burundi. Ni inkuru ya Fidel Antoine Nsabimana.
Ndi kumwami Leonidas yari yaje aserukira urwaruka rwo muri FNL yemewe na leta, avuga ko abanyepolitike babahendesha ibintu bidafashe kugira bakoreshe amabi no kwica birimo.
Nibaza ko byoba biva ku kuntu umujene abajene benshi usanga atabuzi bafise, ugasanga abanyepolitike baciye babacako nk'ikiraro kuko babaha uburyo babafise uburyo barashobora kubahenda kuko baba barihebuye kubera ubushomeri, ugasanga biroroshe kubahendesha agacupa canke utuntu tutanafadika mugaba kaba bigatuma bashobora gukora ivyo batokoze, no kuvuga bijya bintu bacanamwo, ugasanga bari ko bapfa utuntu tutanafashe, ugasanga ariko harajamwe n'ibintu by'ubwicanyi rimwe rimwe.
Niyo nkuru siyo yaserukiye iprone nayo nyene yemewe na leta, avuga ko abanyepolitike bashitse ku nyungu zabo badasubira kwibuka urwaruka gushikashitse ikindi gihe hageze kurondera amajwi.
Kenshi na kenshi haba namba ahubwo gusa barabakoresha mu gihe bagomba gushaka ku nyungu zabo, za nyungu bamaze kuzironka cabibagira bazosubira kugaruka ari uko hageze kandi kwabarondera kurondera amajwi, bakabaprofita mu bukenesiri tuba bafise, bakababwira yuko atakindi ataribo bashoboye kuhindura byose. Katuvyihoje ku isinzima baje nabage barahindagura ibintu byinshi, mugubu uwunye nta bwigenge bafise, nta buryo bafise bwo gutumiza ibintu bihinduka, ahubwo barabakoresha kugira ngo bishikire ku nyungu zabo.
Uno musore yaje aserukiye umugambwe SNDDF duri ku butegetsi, bavuga ko mu ntara ya Gitega atabibaza urwaruka ruri mu migambwe itandukanye bafitanye, avuga ko bibaniye mu mahoro n'umutekano ahubwo ko bavyumva mu zindi ntara. Harerimana Benjamin:
Byukuri twebwe ibyo by'urwaruka kubana mu mahoro, novuga twebwe ingaha mu ntara ya Gitega kugwaruka rubanye mu mahoro haba ruri mu mugambwe cyangwa uwundi cyangwa mu shyirahamwe runaka, twebwe ntabyo dupfa bijanye mu buzima bwa minsi yose, nabyo dushobora gupfanga ni kubera tudasanga imigambi, tuguma dukundanye n'ibi byigwa rero tuza turajamwo biraduhuza cyane, bigatuma n'uwo bafisa ko gatima ko gukora ibitari byo aca yumva yuko byukuri umuntu mutari mu mugambi umwe ataco mu mupfa kireze ko mutamuhije ibyimbiro bya politiki bindi byumviro byose by'ubuzima bwa minsi yose abari umugenzi abari uwo mugendana ibijanye n'abajene bo mu migambo itandukanye umujene abafite ubwenge bwo kwiyumvira mbega kino kintu banumye ni ciza canke si ciza akagikora ruko nawe nyene yumva yuko yogikora iyo ko gushamirana nako akenshi icyo bikunda kuvuga ko birava ko kutamenya kw'abanyamigambwe bamwe bamwe ataba bashobora gutahura igituma politike ihari mbega politike umuntu ayijamo kugira shike kuki mbega ho politike ni giki
abaje basirukira imigambo ubwego gw'intara bari batunzwe gatoki n'ugwaruka ko ari bo bakoresha bashimye kuruca bararumira ariko umwe muri abo barongoye imigambwe ivuga ko itavuga rumwe na leta kandi yemewe na leta atashimye ko tumuvuga izina yatubwiye ko bafite itegeko ryavuye mu burongozi bw'imigambwe ubwego rw'igihugu ko batoza baravugira ku mamikro badahurusha n'uburongozi ubwego rw'igihugu Richard sinzi nk'ajeje gutunganya ibyo biganiro mu ntara za Gitega Karusi na Rutana aratubwira intumbero bari bafise mu gutunganya ibiganiro bihuza urwaruka uri mu vya politike n'ababarongoye kugwego gw'intara
mu mahangiro dufise nuko ugwaruka gogira inyifato nziza ibereye umwene gihugu inkingi z'amahoro mu gihugu cabibaruse mbere bakanitaho n'ibijanye n'iterambere mbere rushobore kumenya ibibazo n'icane cane bisanze biruhanze ibiganiro mwene ibi tubitunganya na cane cane mu bihe bihambaye igihugu kiba kiriho kiracamwe na cane cane mu bihe vy'amatora usanga haba hari amahiga ya politike ingorane ziba zibahanze ni cyane cyane ingorane zijyanye n'ubukene ari nabyo bica bituma bashobora gukwegegwa muri ibi bikorwa bibi canke biriya
mwomenya ko ivyo biganiro vyabereye muri karitsiye ya Mushasha mu nyubakwa za diyoseze nkuru ya Gitega Fide d'Antoine Sabimana Igitega kubwijwi rya Amerika
Mbere ushama goti ndakubwira ico nagutumiye. Urabona ko umuntu ayicese heruka natsinzwe.
Icese.
Kanda hanini byatewe nabijya bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wavuye kugike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose. Yemwe. Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura. Naho woraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira mbi ntigwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabe atasubira umwana.
Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompi nka zuzu yakabande. Sishobora kurenga kundahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone nk'imaramare. Banjira umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuru ya maronko kadamia. Sha. Nzovu ukuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishirahamwe Search for Common Ground kumfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanize ku makuru ya Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaraye butanguje isekeza ryo kurungika abaganga ku mitumbi imwe yo mu ntara z'uburaruko kuvurira yo malaria ni muntu mbero y'ugutezurira amavuriro yo muri izo ntara amaze kurengegwa n'ubwinshi bw'abagwayi ba malaria baguma bongerekana muri izo ntara ibindi kuri inkuru twumvirize Jean Bosco Ndarurinze
mu karere k'ubuvuzi ka Kirundo aho twagendeye abaganga bavuye mu ntara ya Kirundo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ibujumbura no mu zindi ntara zidakazemwo indwara ya malaria bariko bakorera ku mutumba wa Kiyanza bapima malaria bagatanga imiti kubo basanze bayigwaye Dr Jean-Baptiste Nzoriroka nkuze arongo intara y'ubuvuzi ya Kirundo aratubwiraho ico cimviro cyo gutunganya iryo sekeza cavuye
clinique mobile yateguwe kubera byibonekeza neza ko indwara ya malaria igoma yongerekana mu gihugu mbere bikibonekeza ko ku mavuriro usanga bishika bakarengekwa niho rero mu bushikiranganje kumagara y'abantu no kurwanya kisaruhonya nganda sida bacabona yuko umwe wese ahari yova hasi agafasha kugira ngo turwanyije kiza cha malaria ariho haciye afata baganga benshi bakorera Bujumbura mbere mu zindi ntara barongika kugira ngo baze gufasha abandi bari gusanzwe bakorera mu ntara zirimo malaria nyinshi kugira ngo habe isekeza cyo kuvura abarwayi bose abarwayi indwara ya malaria.
Abanyakiyanza twasanze ku ivuriro rya Gaharo aho basanzwe bivuriza bavuga ko malaria iwabo irenze urugero.
Nyuma baragora malaria cyane nyene bashuka sanga neze abakariye uhugu uyu nawe uyo yarayigwa cyonka kiri mwana mutonye n'ubyo mwana amaze kuvuka cumenga ziragiye buro ntazongiye kumufata kandi muganka bari muhira nyene buri munsi bamabagwaye bagwaye.
Mu mwaka abana bayo bagwara malaria kangahe?
Yeme ni keshi nta nubwo no harura.
Kiraneza igikorwa cyo kuvurirwa ku mitumbi wabo mwisekeza bita clinique mobile.
Tubyakiriye neza gose cyane kuko twega abaganga biratugora kugira dushikeyo nkanje ndi nawo nikoriyo ngwaye ndabura ukuntu canshika kwa muganga n'ingoga bigatuma umwana cyaturemba.
Bagasaba ko malaria yufatwa nk'ikiza ikavugwa ku buntu.
Bo tuvura ku buntu nka malaria kubera umuntu agiye mu muganga bakamuca amahera menshi atari buronke mugo badufashije nkuko bafasha izo za sida n'ibindi cyo tworohera gose tukagira magara meza ayi wacu kuri mutumba wa kiyanza.
Yego turasaba ko badufasha tukavugwa kuri gusa na mahera twohora twayakuye he ishwe nta hariho n'ukuri.
Kubera iki malaria ibandanye yiyongera mu ntara ya Kirundo yenyishu ni ya muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Kirundo.
Biribonekeza ko abanyagihugu bakwiye kuguma bariko bararonka inyigisho na cyane cyane izo kuza kwivuza hakiri kare kuko biribonekeza ko hariho abafatwa bakaca kwivuza batebye bigatuma iyo ndwara ikwiragira kuko imibu irose ariko iyo ndwara ica iza irayikwiragiza no mu bandi bari bakomeye. Ndavye nk'umu ntara ya Kirundo hariho inyonga itari mike barimamwo imiceri harimo n'inzuzi imibu iraronka aho yinyegeza byoroshe. Gaca tubona kandi ko hari abanyagihugu bamwe bamwe badakoresha neza imisegetera.
Hari abavuga ko imisegetera yatanzwe na leta itabashikiriye.
Bari barayirose imisegetera barayitanze kuhere ku bwishi.
Mfase mwari mwararose imisegetera?
Twebwe twarawubutse twarayibutse ntayo twarose. Hari n'abantu.
Umwe mu barimesha Kiyago avuga ko ahubwo ikoreshwa ibindi.
Agiye kubigisha kugira ngo tuyimanike, tuyimanika mu mazu y'abantu kandi twamatwa nakurikiranye mu bintu byo guhimiriza kugira ngo bakurikirane kubera ibihe bigoye by'imibu itera kandi ariza n'amalariya. Keshi ibihe bibi bitubangamira kuri umutumba abantu benshi bayikunda kuyimanura bayitwara mu mazi.
Mu mazi batwaye bayitwara kuyikoza iki?
Kuyirobesha kubera inzara karere k'inzara.
Isekeza ryo gusanga abanyagihugu kubavurira mu mitumba riko riba mu ntara zine z'uburaruko n'izindi bihana urubibe zibonekamwo malaria nyinshi. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuvyerekeye higanwa rya Shana kubakinyi bakinira mu bihugu vyabo muri Afrika riko ribera mu Rwanda. Urukino rwo muri kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma rwabaye hagati y'ibihugu bya Mali na Cote d'Ivoire rumaze kurangira. Mugenzi wacu Desire Hatungimana arabwira Etienne Karekezi kugene urwo rukino rwagenze.
Umukino urangiye ku ntsinzi ya Mali y'igikombe kimwe ku busa igitego cyabonetse ku munota wa 90. Abantu bari bamaze kubona yuko bahava bagenda muri ya mwanya w'inyongezo y'iminota 30, ariko Mali rero irashaka kongera gutsindo. Mali yo gutsindo kandi na kare yari yahugiye gutsindo cya penalty. Yabase penalty aye Koulibaly, umukinnyi witwa Koulibaly ayiteye, umunyegori wa Cote d'Ivoire arayifata ajya kuruka ruta ku bundi. Ariko mu gice cya kabiri iyo migi yose yasa n'inganya kuko ifite n'abakinnyi bakiri bato cyane. Hanyuma rero urukino ruza kurangira ku ntsinzi ya Mali ku kamwene ntangire ko dive umugwi wa Mali ukaba uzocuhura n'umugwi wa Republika ya Demokrasia ya Kongo ku munsi w'Imana.
Mali tsinze Cote d'Ivoire igitego kimwe ku busa. Desire uvuze ko na penalty Mali yayihombye. Ni ukuvuga ko Mali yarushije Cote d'Ivoire ku mugaragaro?
Wavuga ko Mali yasimbije Cote d'Ivoire yabeshe kuko ugiye kuraba nk'umwanya mu gice cya mbere cy'urukino. Cote d'Ivoire yagerageje mbere ikaronka n'uburyo niyo yatanguye kuronka uburyo bwiza cyane ku munota wa 12 igatera ku giti cy'umwamba munyegori yamaze gutsindwa hanyuma umupira ugaruka mu kibuga. Mbere umunyegori wa Mali yakoze akazi gakomeye cyane mu gice cya mbere cy'urukino. Wozugare ko Cote d'Ivoire yoba yasumbijwe sibyo gusa, ni ko umupira ugenda, ariko ugiye gukora muri rusange ibyo ni urukino rwagenze mu byose yasa n'iyingana, nacyo gituma n'abantu bose bari biteze ko ijya guhava itsindana mu cyo bita prolongation, ariko siko byagenze kuko abantu bose basa n'abarindiriye kuko iyo prolongation itangura kuri uwo munota 90. Mali yaciyigira cyo bita contre attaque, bahana umupira neza, umukinnyi umwe acasigara n'umunyegori wa Cote d'Ivoire acaramutsinda atangorane, byacyo bica bita ni uko umupira urangiye kuko bari bamaze kwerekana na wa mwanya w'agasunuzo w'iminota 3 iri mu cyera rangira. Umugwi rero wa Mali kucironkera uburenganzira bw'uko kino kino rwanye
wareba si ikipe ya Cote d'Ivoire ubusanzwe rero ni ikipe ikomeye cyane, urebye aho yagize ingufu nkeya ku buryo Mali yayihase cyane, ni hehe
ugiye kuraba Etienne muri no rukino? Ntawavuga ko Cote d'Ivoire yagize ingufu nke kuko ugiye kuraba mu kibuga rwa rukino sa n'ungana, ariko ikintu cyane cyane babuze ku buhinga ni ku bakinnyi b'abasatirizi ba Cote d'Ivoire, baronse uburyo bwinshi bwo gutsinda bagufisha ubusa. Hanyuma rero mu nkino nk'izi nimaze kuronka guhinga uburyo bwinshi ukabwonona, akenshi haragera igihe unabwicuza nako byagenze koko, kuko ugiye kuraba Cote d'Ivoire ni nk'ikigandaro ngaha kuri stade ya Nyamirambo kuko yari yagerageje ishoboye kose ariko birangira itsinzi kandi bigatsindwa ku munota wa nyuma. Icyo kintu kenshi gikunda kubabaza abakinnyi, gutsinda minota 90 ukayimara, hanyuma ukazona kuri uwo munota nyine kurangiza urukino niho uciye utakariza itsinzi wari witeze. Nawe ubundi hoho Cote d'Ivoire abantu benshi bari biteze mbere ko ari tuba gukina urukino rwa nyuma n'igihugu cya Congo kuko barerekanye urukino rwiza cyane rwose, na cyane cyane mu gice cya kane gishyira cya nyuma da Cameroon bitsinde bitatu ku busa. Abantu bakavuga bati Cote d'Ivoire koko bari batazwira amahirwe, ariko mu mupira w'amaguru ni minota 90 arangiye ntavuga umuntu yatsinze, niko byagenze. Mali niyo ironsa ayo mahirwe.
Urakoze Ndezire ku byerekeye iyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imbere yuko turangiza amakuru twabateguriye kuri isaha, tubibutse ingingo nkurunkuru z'amakuru ya hirya no hino ku isi twari twabateguriye. Abakandida bariko barondera guharanira umugambwe w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hillary Clinton na Bernie Sanders, ntibumvikanye kuho bahagaze ku vyerekeye politike mu kiganiro mu ijoro ryejo kwa gatatu kuri televiziyo, aho bishyuye ibibazo by'abatora muri Leta ya New Hampshire. Sanders yiyita umudemokrati w'umusosiyaliste ava muri Leta ya Vermont ihanura bibe na New Hampshire, yaravyoye ibibazo kuho Hillary Clinton ahagaze ku bibazo vyerekeye ikibanza c'amafaranga cha Wall Street, ku vyerekeye gutunganya gushasha amafaranga akoreshwa mu matora no kuba yatoye, ku vyerekeye kurekurira gutera igihugu cha Iraq mu mwaka w'2003 igihe yari senateur aserukira intara ya New York. Hillary Clinton yavuze ko uwo bahiganwa Bernie Sanders yihaye uburenganzira bwo kumenya umudemokrate w'ukuri n'utari w'ukuri, yarashigikiye ibyo yaranguye mu guharanira ibibazo biraje shinga abanyamerika ngivyerekeye ukwivuza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Kerry, yatanze umuhango w'amafaranga agera hafi miliyaridi w'amadolari y'imfashanyo shasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenewe impunzi z'abanyasiriya mu ikoraniro mpuzamakungu ry'abatanga imfashanyo ririko ribera i Londres mu Bwongereza. Akaba yasavye Leta y'igihugu cya Siriya n'Uburusiya guhagarika ibitero mu bice birimo abagwanya ubutegetsi kugira birekurire imfashanyo kubandanya. Inama mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo yatanguye ibikorwa byayo uno munsi kuwa kane i Londres mu Bwongereza, aho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeye amafaranga arenga miliyaridi zitatu z'amadolari agenewe gufasha abanyagihugu muri Siriya no mu bihugu bya Yorodaniya, Libani na Turkiya, ibihugu bibanye bya Siriya birengewe n'igitigiri cy'impunzi ziriko zihunga ingwano muri Siriya. Igihugu cha Sierra Leone carekuye ejo kwa gatatu abantu 55 bari bakumiwe inyuma y'uko vyibonekeje ko ata Ebola bafise, bari bakumiwe mu kwezi guheze inyuma y'uko abantu babiri bemejwe ko bafise Ebola. Sidi Yahya Tunis, umuvugizi w'ibiro bijejwe ibikorwa byihutirwa ku bijanye n'amagara y'abantu mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Sierra Leone, yatangaje ko abarekuwe vyibonekeje ko ata Ebola bafise. Yatangaje ko abanya Sierra Leone bomenya ko birikose igihugu muri kigihe gifise uburyo bwo gutuma abantu bashasha basanganywe Ebola badashobora kuyikwiragiza. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye, dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri micro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo, tubashimiye tubifuriza kugira umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.